Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ry'Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese, turi kumwe kuri uyu munsi wa kane tariki 17 ukwezi k'umunani umwaka wa 2017 muri kumwe na Frederic Unikije. Nkuko rero mubimenyereye, uno mwanya w'ikiganiro muri sanga ibiganiro bihuza Abarundi birongowe na bunganirizi Benjamin Mkapa yahoze atwara igihugu cya Tanzania, hamwe na Yoweri Museveni perezida w'igihugu cya Uganda. Gushika ubu irarindiriwe. Umwunganirizi Benjamin Mkapa mu kwezi kwa kane yari yatangaje ko ibyo biganiro bizaba bimaze gusozerwa imbere y'impera z'ukwezi kwa gatandatu. Ukwezi kwa gatandatu kwaraje kuragenda mu nyuma ibiro by'umwunganirizi bihava bitangaza ko ibyo biganiro bizosubira gutumwa ko mu ntango z'ukwezi kw'indwi canke mu mpera z'ukwezi kw'indwi. Gushika ubu ibyo biganiro ntibiratumwa ko naho hari hatangajwe amakuru avuga ko atagisivya ibyo biganiro byari kuba mu ntango zo kwezi k'umunani, kandi naho amakungu aguma terakamu gasaba ko ibyo biganiro byoba mu maguru masha. Amakuru atangajwe mu kanya n'umunyesha makuru w'ijwi ry'Amerika i Bujumbura Eloge Wirikaneza avuga ko intumwa z'umwunganizi Benjamin Mkapa ziri i Bujumbura mu Burundi kuva ku igenekezo rya 14 gushika ku igenekezo rya 19 z'uko kwezi k'umunani. Uyu munsi rero twatumiye abashinga ntahi bakurikiranye hafi politika y'u Burundi. Turi kumwe na Vital Bambanze yahoze ari umushinguza amateka, akaba muri iki gihe ari umukuru w'ishyirahamwe ry'abatwa Uniproba, ni ukuvuga Unisonu pour la promotion des batwa. Mwiriwe neza mushinga ntahi Vital Bambanze.
Ndabaye mwiriwe mu kije.
Murakabe.
Ego just need to go.
Turi kumwe kandi na Ildefonse Rugema, umurundi haba mu gihugu cy'Ubwongereza, nawe nyene akaba akurikirana politike y'u Burundi akayikurikiranira hafi. Mwiriwe neza mushikana na Ildefonse Rugema.
Mwiriwe mushikana Nkunikije.
Aho mu Bwongereza murakomeye?
Ego turashimira Imana, tumeze neza.
Ni byiza cyane rwose. Turi kumwe kandi na Innocent Mbano, umuhinga yanonosoye ibibazo bya politike. Mwiriwe neza Dr. Innocent Mbano.
Amahoro.
Muraho murakomeye?
Ego turahendahenda.
Iyo urusere byifashe neza?
Asa turakwere.
Ego reka dutangurire kuri wewe mushika nta Vitale Bambanze. Ikintu mwibaza cyo bagituma ibyo vy'umuhuza bidatuma ko biganiro ku magenekezo biba byatangaje ni iki?
Kandi mbere je novuga ko birababaje kubona ibiganiro bitariko birabandanya neza, kugira ngo turabe ko amakarti canke tubona ko zihagarara. Je novuga ko ahanini ya ingorane zifatira ku mpande zibiri. Uruhande rwa mbere novuga ku bijanye bw'amenambereho n'abatezwa kujya mu biganiro, kuko uri kurakurikirana hirya no hino kumviriza abacanyi bariya asanga umwe wese avuga ati jewe sinshobora kuganira n'uyu bivanye n'ibi cyangwa biriya. Aho ni ku ruhande rumwe, abandi nabo bakavuga bati twebwe natwe dushaka ibiganiro bitarimo ibi cyangwa biriya. Aho rero ni ku mpande zibiri, tuvuga nk'abo baserukira leta y'u Burundi cyangwa no ku ruhande rw'abajya tuvuga ko nabo bahunze cyangwa uruhande tuvuga ko ruri kumwe na leta. Iyo ni intambwe ya mbere. Urundi ruhande nabwo nibaza ko kwijanye n'uburyo kumbure umufasha mu biganiro yoba kumbure ataronka bukwiye, kugira ngo atumire abacanyi bariya bivanye n'ibyo amakungu kumbure basaba bati mbega ko aba bamizi impande zishamiranye batumvikana neza ko fasha
kubganyu rero mushana Vitali Bambanze, ahanini amakosa muyashira ku banyapolitike b'Abarundi?
Yego je novuga ko impande ziri mu matati, je novuga ko hariho ukudadika ku mpande zose, aho umwe wese atabanza kuraba inyungu z'Abarundi benshi. Kuko ibiganiro nimba abantu bari kuravuga ati tuganire, ni uko hariho icyabikimye nga mu Burundi ari amatati, kandi ahanini yamuturaze kuva amatora ariko araba, havumye haba ingorane mbere wanashaka hatanguye imbere y'amatora ngo bavuga bati ikiringo nicemewe abandi kiremewe bakagushimye wanashaka kubyagirira bamwitirwa shingiro ushikaho rero haduka bamwe bamwe bavuga bati twebwe irimo tubyemera tukabona bizatumye tuba turi muri izi njyana rero tuva ko impande zose z'abarundi ziriko ziradadika ariko bariko baradadikira ku barundi bato bato usanga iyo matata ari karaba kuko bavuga ngo aho inzu tuzirwaniye ntizatsinze bahasigara tuva rero nk'abarundi bato bato niho usanga izo ngaruka ziri ko zirabaho ari nacyo gituma uwo ari we wese nk'abarundi bakunda abarundi kuko bose niwe wese bavuga ati turakunda abanyagihugu cyangwa abenegihugu nukumva ko yobona ko ineza yatwese abarundi ko yumva nk'uko indyane tuba zihagaze ibiganiro rero akaba ari umuti wa mbere wotuma indyane zihagarara
reka nicyo kibazo tukibaze mushyirantahe reka tukibaze icyo kibazo tukibaze n'umushyirantahe Defense Rugema ku bwanyu namwe Defense Rugema ikintu mwibaza cyo bagituma ibyo by'umuhuza bidatuma ko ibiganiro ku magenekezo biba byatangaje n'iki
ego me murakoze kumva ijambo nibaza yuko ibi bintu ibiganiro bisa n'ibitumaze iminsi tubikora ariko rero murabona namwe nyine yuko atantambwe na ntoya ibaho ibi biganiro hari igihe bisa n'ibitanguye mugabo hagaca mu kibibuza ikintu cyangwa kiriya ibi rero ibintu tumaze kubona nuko nk'uko umushingantahe yajeje kuvuga abanyagihugu burya nta ngorane bafitaniye urabye ibi biganiro ni ibiganiro bihuza abanyepolitike ama abanyepolitike abasigaye kuraba nabo yuko by'ukuri bagomba kuganira kugira abanyagihugu baronka amahoro barime bimbure abataye igihugu batahe ibintu be n'ibyo mugabo rero ikintu giteye amakenga ni uko abanyepolitike bacu b'Abarundi bidatomoye neza yuko baganira kugira ku nyungu zabo kugira igihugu byo bashaka hanyuma muri icyo gihe ego data naho bukumvikana byoha gahengwe k'amahoro Abarundi bose mugabo rero twebwe twibaza yuko ibi biganiro byari bikwiye kuba kugira Abarundi turonka amahoro arama
muri ko muvuga mushyana Defense Rugema muri ko muvuga ko mu biganiro bajamwo Abarundi banyapolitike bashyira imbere inyungu zabo
urumva n'ukuri twebwe ni nka byo tubona barashobora kuba harimwo bamwe bavugira abanyagihugu by'ukuri mugabo rero igitangaje namwe murabibona ni nk'urabona hari uruhande rumwe bavuga ngo amahoro mu Burundi amahoro ariho urumva babona yuko umenga ibyo biganiro si byo kwihutirwa cyane ugaca usanga n'abandi nabo bavuga ati ahubwo nyabuna nimuze twicarane tugirane ibiganiro tuvugane ukuri kandi ibyo biganiro murazi ko ari iby'Abarundi bose ibyo zo kuvuga ngo gucagura uwo muganira canke mugakumirana muri ibyo biganiro ibyo navyo nyine nibyo biteye ingorane mu gihugu nibyo bitumye abanyagihugu baguma mu magogwa baguma mu buhungiro ibyo ni ibintu biteye isoni nibaza yuko Abarundi iyo mvuze Abarundi biranagoye gusigura kuko iyo tuvuze Abarundi ngira n'abanyepolitike bitwa ko baserukira Abarundi bo kwerekana by'ukuri ko baserukira Abarundi kugira bumvikane abanyagihugu baronka amahoro mugabo rero ikintu je ngansubiramo nibaza yuko izo mpande zose z'abaganira ikintu tubona kugira n'ukuri abanyagihugu tubone iyo turiko turaja tubone yuko hariho inyishu iri kwirarondegwa nuko mu mpande zose hoba ico barekuye ivyo rero nshatse kuvuga iki abagirizwa kuba bariyamirije manda ya gatatu leta ariko ikuraba ati yego naho mwayiyamirije muga ni muze tuganire hama nabona ko bagwanya leta bakabona yuko iyo manda ya gatatu murabona ashikira nahera baraba ingene bokumvikana kugira kugira iyo migambwe yindi abonye politike bandi baronke aho bavugira baronke ingene bashikira abanyagihugu murazi ibintu by'udemokrasi yatangwe ntizosubira inyuma abo bose baronke ingene bahiganwa mu matora atabanje wangura ata bintu by'uko
aho muri kuvuga mvuga amatora mu 2020
urumva ivyo ni niko kuri tubibona biragoye kugira tuvuge tuti kugwanya iyo manda ya gatatu nivyo baragirizanya mugabo murabona uko kuguma tubisubiramwo nivyo harakene ibiganiro abantu turaba ingene abanyepolitike bo kwicara abanyamigambwe bashobore gusubira mu gihugu abagitaye abahari nabo urumva bashobore kuraba ingene bashikira abanyagihugu barabe ingene amatora yoba mu burenganzira nyabwo atamusunikano
reka mushana he Innocent Bano amakuru yari yatangajwe n'ibiro by'umuhunzi yavuga ko ivyo biganiriro bizoba byasozerewe mu kwezi kwa gatandatu amezi abiri agiye kurangira ikintu mwibaza cyo bari ngwane niki
murakoze cyane yabamere mu biro by'umuhuda ngo rekutisha kibazo kuko sinzi igituma ya makariki yatashoboye gukurikiza ubwo bari barivuze mugabo nk'uko mubizi mu byerekeye y'abantu ariko barayaga icyo baba ariko barayagira rimwe na rimwe bavuga ko gihinduka kidakirahinduka uko ibihe bigenda hariho n'ibindi bintu bishobora kuzamo hagati bitewe n'ibintu bitatu icyatumye abantu bashobora kwicara hamwe kugira baganire abo bantu bateza kwicara hamwe kugira baganire bari bo eka n'abandi bafasha kugira ibyo icyo biganiro bishobore kugenda neza hari igihe rero muri ibyo bintu bitatu byose usanga harimo ibintu bimwe bimwe biko birahindagurika ari nacyo gituma uri nk'umuhuza uca uraba ingene mu gifaransa navuga ngo kwiadapta kw'iyo shanjuma iguma iba muri ibyo bintu bitatu nibaza ko impamvu nyamukuru zishobora kuba ziri muri ibyo birashobora kuva kuri bamwe badashobora kuba bari hafi birashobora kuva nk'uko umwe yabivuze bwa mbere ku buryo butaraboneka kugira bashobore kubandanya ibyo biganiro birashobora kuva no ku bantu bateza kujya muri ibyo muko kuyaga abari bo mugabo ngarutse nibaza ko ingene ibiganiro bigenda nk'uko tuvuga ko ibiganiro byose ni processus ce n'est pas une fin donc ni ibintu biba abantu barica bakayaga nk'uko rero ibiganiro biraba abarundi kandi tuzi nyine byateguwe hariho icyo nakwita amavore abiri hariho vore ya mbere yabereye Burundi abarundi bakicara bakayaga nakujya nyakubahwa umukuru w'igihugu wa Kenya aheruka kubivuga muri aya matora yaheze burya ababanyi niba bakwiye kuyaga bajya abantu babana barayaga bakumvikana ko nabazi ibibaragishinga kuko amahoro ntibaraba ubwa mbere abarundi rero baricaranye ukwabo barayaga baravugana ibibubakiye baravugana igituma ibyo ngo nabyo ziba kujya ntibyosore kubashyikira kuko ntibizoshyikira umubanyi byose yabikubishyikira kuko abanyepolitike n'abanyepolitike nk'uko byari bivuze abanyepolitike baragenda muri aba bandi babandanya babana ari nacyo bituma ibiganiro bya mbere byari kuba hagati y'abarundi hagati yabo ata muntu wo hanze arimo mugabo rero kubera nk'aho ibindi bore nabisa gushika ko yo hanze bavuga bati mwe muteza kugira ibiganiro muteza gushyira hamwe aba n'aba 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 nibaza yuko naho nyine bica bituma mu bahuza abantu bibatera ingorane ko ntibacabona abateza kuyaga baribo ingene muteza kugenda bitabitera ingorane
Innocent Bano muri iki gihe nk'uko twabivuze hari intumwa z'umuhuza ziri mu Burundi Bujumbura mu Burundi murase kizero ko ivyo biganiro bishobora gutumwa ko mu minsi ya vuba
ni bibaza ko ibiganiro birabandanya ntihagira bibaza ko ibiganiro byahagaze ibiganiro birabandanya mugabo nk'uko nabivuze ko ari porosesi abantu bayaga bafite n'izindi nzira nyinshi bahuriramo bafite n'abandi bantu benshi babijyamo navuze ko hariho abafasha hariho abo byegwa nibaza ko abarundi babandanya bayaga haba mu Burundi eka n'abari hanze nibaza ko hari izindi nzira babandanya bayagiramo mugabo rero kubera ko ariyo porosesi nyine atakuvuga ngo ibiganiro bihereje umuntu ibintu byashyize kuyi nibaza ko izo nzira zose rimwe na rimwe kiba bizegereje kugira barabiki bashaka gushika ku bya bindi byatumye ibiganiro
bizayaga.
Mama ikindi natashaka kuvuga nuko muri aziko aba muherutse ibiganiro byaheruka basaba yuko ibyabereye yarusha ibyabereye hajya bariko barayagira byoza bikabere Burundi. Nibaza ko ari muri iyo ntumbero uko ndabyibaza je nibaza ko muri iyo ntumbero bashobora kuraba ingene ibyo biganiro boza bakabishyitsana mu Burundi nka kujya Barundi bice bakayaga.
Tubibutse inshuti mwese ko muri kamwe babandanya kumviriza iradio Ijwi rya Amerika turi kumwe na Evariste. Evariste muri we neza? Muri hehe ga Evariste?
Turi mu Bwato.
Izina ry'ikirundi ninde?
Ndikumana.
Murafite ikibazo? Murafite icyumviro?
Boze umfise ntererano.
Yego.
Yewe cyo mbona haba opposition cyangwa leta urabona bose batana kamakosa. Uko timi havuga ngo ibiganiro biriko biraba ibindi kavuga yuko byahagaze. Yewe cyo nsaba ngo umunyagihugu asanzwe nasaba yuko bakumvikana hanyuma bagahuza bakaganira ku buryo twebwe abanyagihugu bato bato twova muri krize turimwo ubukene buraturembeze ntaco tuti ico nico nasaba nk'umunyagihugu gasamba.
Murakoze Evariste. Mushyantahe Vitali Bambanze umunywanyi w'iradio Ijwi ry'Amerika. Evariste asa n'uvuze ikibazo cyashikirijwe na Defense Rugema kivuga ko abanyapolitiki bakwiye kumvikana bagahebereranira icyimvuro cy'iyo mu kivuga kwiye
ahubwo umunyamigihugu cyangwa umunyagihugu atanga icyumviro twese tuwushimikira ko mbere saba n'ikintu cyo kugurura amaso cyanke kikugurura amatwi y'abanyapolitiki bacu kuko kenshi na kenshi nawisha umwotsi inzu irikirasha ibabye ingorane turimo ubu mu Burundi cyane tukaraba ibiganiro bavuga bati bamwe baravuga ngo ibiganiro birabandanya abandi byarahagaze nuko tuzi neza ko same na mbere hoho ibiganiro mba biriko biraba cyane bashaka ko biba nuko hariho ingorane ziriho mu Burundi zabaye kandi ziboneka ariwo wa mwotsi ingorane nimba zihari ubu hari ingaruka ziboneka ku by'ubutunzi bw'igihugu cyanye magara y'abantu ibintu ibyo ari byo byose kuko urabye nk'amakungu baravuga bati amakungu nayo nayo yarahagaritse imfashanyo kubera hari bitagira neza muri politiki mu Burundi. Urumva rero ingorane zica ziba ku buryo usanga nk'umunyagihugu yagize ikibazo kijyanye n'izo ngorane ziba zizafanye n'amasasi ya politiki hasi isigura neza rero ko ubu abantu bose bari bakwisunga bati mbega icyo duharanira ni iki kuko tuzi neza ko umuntu wese nta yaba opozisiyo cyangwa yaba abarongoye igihugu bose bakorera inyungu imwe ni umunyagihugu n'ineza y'igihugu n'iterambere rya kazoza. Turazi neza ko hari abarundi benshi bari mu buhungiro abana batari ko bariga neza cyanye turumva n'abarirwa barapfa cyangwa bashwanira mu mutambi y'impunzi byerekana neza ko nk'umwana ari mu buhungiro cyanye ariko arakurira mu buhungiro cyanye abana ababyeyi bari ko baragira ibibazo biri mu buhungiro yibaza neza ko ibyo biganiro byo banza bikumva ko bishaka ineza y'abo bantu bose bari hirya y'igihugu kandi bakumva ko baganira bateze nta muntu acaguro baganira bakumva ko umwe wese aba afitanye matati ko buja hamwe ku neza y'abanyagihugu. Rero umunyagihugu Evariste Ndikumana yakapfuye neza kandi kibaza ko ata n'umwe atoza atera mu nzira yiwe kuko turabona ko u Burundi tutabeshanye bitameze neza kandi kibaza ko ari ngaruka
Idefense Rwema mwashikirije ikibazo gihambaye cyane rwose cy'uko impande zose zohiberanira ni navyo bita mu bintu by'abantu hanonosoye amatati ibyo bita win-win situation. Muri iki gihe twavuga ko abarundi bari mu bose basa n'abatakaje umushyantahe Vitali Bambanze aravuze ukuntu hari ingaruka mbi ubukene imfashanyo zahagaritswe ikintu mwubwira impande zose ni ikihe akamumwotera impande zose nakahe mu kanya gatoya cyane rwose umushyantahe Idefense Rugema?
Egome akamutwotera abo banyepolitike kuko nibo ariko basa n'uko bariko bararondera uwo muti w'ingorane tumaze mu gihe ikintu twabwiye nuko nukuri bo kwikubita gashi bakaraba yuko mu maguru masha bogerageza bakicarana nuko navuze bagaheberanira ibyo bapfa hanyuma kugira abarundi turonka mahoro. Aho rero nshatse kuvuga iki, murabona kuva izingorane zitanguye bitewe niyo manda ya gatatu, murabona igihugu abarundi nta karusho na gato yakabaho uko umusugiye, ahubwo ibintu bitera byunyuka. Aho rero nkuko umushinga naye bambaza hehe kubivuga, inzu iri kwirasha hariho murabona abantu bari mu buhungiro bahunze bazi ati ni byiza kanya gato tuzosubira mu gihugu, murabona bamaze imyaka hanze, murazi yuko ubukene mu gihugu hagati si ibintu byo guhisha, abantu barakenye, murazi yuko amafaranga yacu yataye agaciro, hanyuma ivyo byose turavye uko kudashobora kubana turi abarundi. Aho nibaza yuko naho nyene abonye politike boyifatira ko abarundi turiko turiteza isoni mu makungu, kubona twerekana yuko tudashobora kumvikana ngo tubane, kandi ari ibintu bishoboka. Ikintu abarundi bariko barapfa n'ukuri nta muntu ashobora kugisigura ngo abone yuko gifadika. Ibi bintu byo gupfa intwaro byari ibintu bishoboka cyane cyane murazi neza yuko abarundi nitwe tuzi ingorane zacu, izo zo kuzera inze tukabona yuko inyishu y'izo ngorane izova hanze, natwe ubwacu tutagizemo akarusho kugira twerekane by'ukuri ko dushaka kubana mu mahoro. Ibyo n'ubundi ni mfa gusa, naho abo bitwa ko ari abahuza bazoza badu basunika umuntu ngo nje mu biganiro, ukabona yuko umwe atabishaka, ubundi naho yoba bishaka ukabona ko agiye kuvuga ibintu bidashobora gufadika kugira abanyagihugu baronka amahoro. Ibyo byose ni ibintu abarundi n'ukuri twari tugeze kurabaho, tugeze ahantu bahanka karorero, murazi abarundi bagorewe hanze, kuba umurundi kuvuga kuri umurundi mu gihe gishitse byari ibintu binezereye, kuko umurundi yari umuntu yemeye mu makungu atakibafise, mugabo n'ukuri bisa n'ibiriko birata agaciro. Ariko uravye rero nk'abarundi bari mu buhungiro, muravye ukuntu babayeho, ibyo bintu n'ukuri biriko birasubiza igihugu cacu inyuma. Aha rero nshatse kuvuga yuko abonye politike n'ibikubita agashi barabe neza bakorere ku nyungu z'abanyagihugu. Izo nizo tubona yuko zofasha cyane cyane barabe abashinga nahe mu Barundi bashobora gufasha, abashinga nahe bafite ijambo bariho, mugabo ntituzere inze cyane ngo tubone yuko abo hanze batadutoreye nyishu ngo tubate kumwikomo ngo ibintu nibigenze neza kubera abana bariye.
Aha rero ni mushana he Innocent Bano, mushana he Ildefonse Rugema avuze ko abarundi basana bariko bitumvikana, gituma abarundi badashobora kumvikana, ikabaka avuze ko biteye isoni mu makungu. Muri iki gihe kandi turabona ko abarundi bose bariko baratakaza, haba abanyapolitiki, haba batavuga rumwe na leta, haba abanyagihugu. Ukene bugarije ikintu mubona cyokorwa amaguru masha n'iki kugira ngo abarundi nkuko Ildefonse yabivuze basubire biyambike umutamana?
Nibaza yuko uko Ildefonse yavuze siko ndabitahura, je nibaza ko abarundi barafishaka yo kuyaga, kandi abarundi barabyerekanye, mwarabonye ko abarundi mu Burundi barayaze barashikiriza n'ibyo biyumvira. Hariho ibintu bishobora gutandukanya. Iyo turiko turavuga ngo abanyepolitike ngo muri opozisiyo ngo n'aba leta, nibaza yuko ni gutomora. Hariho akagusha abanyepolitike bakoreshwa n'abantu bo hanze, n'akagwi nokwita nti n'abandi nokwita ati n'abanyepolitike bagwanya leta bari mu gihugu, bafite ibyo baterera mu gihugu. Abo bari hanze rero ni umuti niwo twama tuvuga ati niba abantu badashaka kudoma ku rutoki bavuga bati aba bantu numva ko hari ikibazo bafitaniye n'abari mu Burundi bateza kuyagako. Ibyo ko tubitandukanye, abari hanze rero nokwita abaradiko abaradiko no babandanya bavuga ati ibintu biriko birasa mu Burundi ibiganiro byanze kwa batayaje na twerge ni ntakizoshoboka niba dakwarimo ukugaya abarundi abarundi baricaye hamwe haba muri opposition ninde mu opoza wa mbere twovuga mu Burundi aruta gwasa onora umunsi ngamateka gwasa ninde muntu umupoza wa mbere mu Burundi twovuga karuta iprona mu Burundi mugabo rero kubera ari akagwi kubera imvuza bakoze bihitemo bagiye hanze abanyepolitike bagiye hanze bakabona yuko ari bo twokwita alpha omega mu byekeje mu Burundi niba babandanya badadaza naho jewe mbona yuko abarundi intambwe dufite kuno munsi y'amahoro amahoro ari mu Burundi eka n'indi ntambwe nuko twovuga tutegwa ari ingorane kubera ibihano bagiye bafata byafatwe n'abo bantu bakikira kwagwi aribyo byotuma abarundi bavuga bati icyizero umugabo nibaza yuko abanyepolitike babandanya bayaga abari mu gihugu babandanya bayaga eka n'abari hanze bamwe bamwe barayaga n'abari mu gihugu abo rero bateye ingorane nibaza ko bashobora kubona ibintu biriko birajya abarundi nk'uko byabisa yavuze ikibazo nibaza ko bakeneye ko ibyo bintu bihera abo rero bakidadaza nibumve yuko baterwa kugenda i Burundi bakayaga n'abandi barundi hama bitegurira amaterora yo mu bibiri kuko nta handi hazomba ubutegetsi atarabe na gihugu wabahaye kandi ubwo butegetsi abanyagihugu wabahaye nibwo buzotuma n'amahoro agaruka mu gihugu
tubibutse inshuti mwese komunika mu rwandanya kumviriza radio ijwi ry'Amerika turi kumwe na Sengiyumva mwiriwe neza
niriwe neza
muri hehe Sengiyumva
jende Bujumbura mu Burundi muri komine mo
ni murafite ikibazo murafite icyumviro twatumye abashinga ntahe bari kwavuga cyane cyane ku biganiro bihuza abarundi biguma byunguruzwa
kome urabona ibiganiro bikuma byunguruzwa mugabo umuntu arahase ngene intambwe y'amahoro twari tugeze ko ino mu Burundi urabona yuko ikaniro nta wuzi igihe bizoherera mugabo umuntu yari afite ikibazo kivuga kiti none ko ubunye bariko barategura amatora abo bandi nabo bari hanze bamaze guhunga igihugu bizoheza bigende gute kubona abari ino bariko bategura amatora yo mu 2020 bazoza ibyo bikaniro ari uko biheze canke bazoza ibiganiro bibandanye mugabo bamaze kuva muri ayo magogwa twumva barimwo yo kwicwa n'inzara gushika yaho bavuga yuko hariho n'abantu basigaye barara ubusa kubera mu buhungiro n'ubuzima bubi babayemwo murakoze kumpa umwanya ku iradiyo ijwi rya Ameri
murakoze se ngiyumva reka dutangwe kumushyira nta Vitali bambanze yishure kuri icyo kibazo mubajije
ego akose cyane ko se ngiyumva kuri no bakari cyo zahubira tayanze nk'intererano mbega kabandi bari mu Burundi bamerewe neza kandi bagakwa ko amahoro hari n'amatora kandi akaba yarategurwa cyara abandi barundi bari mu buhungiro kandi bakaba ari cyane 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 bazako icyo cyo gitomoye nuko abantu bane wacu kuri kimwe kitani bakora bivuga kandi nambereho nuko tuvuga duti mu Burundi twubatswara abambega demokrasi mu Burundi twafata nka demokrasi mu bindi bihugu kubera iki twavuye mu biganiro by'Arusha hanatugira ubwizwa shingiro bivuga ko ababoga bagabura ubutegetsi gutya canke kuriya mu gisirikare bakagirwe ni ukubera ubwamira mbere ho tubanza kwanza twumva mu Burundi inkomoko y'amasasi yaterwa umuti bigenze gute turazi neza ko nimba uno munsi hariho abategetsi batowe n'abanyagihugu ni uko tuzi ko byavuzwa mbere mbereho ku biganiro byagira abaturage n'akahise k'igihugu cyacu byagira ababyo gukumira abandi byagira abyuku abantu bari mu buhungiro tibutabwe byo mu rero bisigura neza ko ubwami na mbereho nk'umuntu ari mu Burundi iyo kwanza tumva ko atewe umubabaro na mwene wabo ari mu buhungiro cyanye mwene wabo ari karamirwa nabi kini nacyo twovuga nka twebwe nk'abarundi turi ngaha tubibona ni kwanza twumva ko atabyo guhendana kandi iyo abantu bagomba kuganira ni ukumva ko bashaka kugamira mbere ho kudahishanya we rero navuga ko mu Burundi twita ku gatima kubwira duhisha iki cyanye kiriya kugira ngo wanashaka umwe amererwe nabi jewe numve ko merewe neza merewe neza abandi bakora babara nsere mbona ko umuti uhari amatora iri mu 2015 yarahize mbega ibihumbi mirongo ibiri yogenda gute nyuba neza gusumba kuvuga tutoza turaja mu matora hari ingorane utwo tugorane rero tuhari twose kumva ati ari muri opozisiyo si umwanzi kuko opozisiyo iza guterera uyu nawe ari ku butegetsi nawe arondera ineza ya
bamuzi
usanga twatumye duto duto abantu bagenda bibagira dufate ntacyenda umusatsi reka kukivuga nk'ubu urabona ko abarundi baze ngo bakagenda bakavuga ngo baraganira bakorera toro imitsi myinshi ntugasanga ari nk'abantu bagenda basigaza inyuma bakabibagira mbere tunasaba nk'abariko barategura nk'ibiganiro mbere tugasaba n'umuhuza w'abarundi kumbure aheruka mbere n'iherekinki kubona n'abandi barundi ko botubwira baba bajya bari hanze babonanye n'umuhuza n'umuhuza nyine intumwa ziwe akabwira neza abarundi ibyo bavuganye hariya bimeze gute nibi bibanga kugira ngo bumve ko koko ibyo bavonanye bavuganye hariya
mu majambo magufi
biza biza gufasha mu barundi twese
ndabibutse kumumpa inyishu ngufi ngufi kwa kanyambona kihuta reka namwe mushya ntaye defense rugima namwe mu ishuco kibazo chance nyumva abarundi bari mu Burundi bari kwategura amatora hari abandi babaye ho nabi cyane gose cyane cyane mu buhungiro bazotahuka ryari ikintu cyokorwa n'iki kugira ngo nabo nyine bumve ko batekaniwe
egume aho murakoze kumpa kumva icyo kibazo aha nagomba cyane cyane ishe umushinganahe Innocent Bano kubyashikirije byerekeye abo yitango n'aba opposants radicaux urumva ibintu biriko biraja abarundi barikemwe kubiri hariho abarundi bari mu gihugu hagati babona yuko amahoro ari ijana ku ijana nk'uko bakunda kubyivugira ariko rero ikintu jewe no bakebura nuko icambere na mbere murazi mwibwirizwa nshingiro nico kintu cambere bavuga yuko umurundi akwiye kuba mu gihugu cyose ahashaka mu Burundi mugabo umurundi ntategezwa kuba hanze ntategezwa kwangazwa ngo agume hanze y'igihugu ico nico kintu gikomeye gitegezwa gukogwa umurundi ari hanze leta iri mu Burundi abarundi bari mu Burundi bakagira ibishobotse kugira umurundi yataye igihugu ciwe atahuke ibyo byo gushiraho ngo nabawupuza canke ngo nibiki ibyo ntibifashe amahoro nyakuri n'amahoro ku barundi bose n'amahoro umurundi twese turi hanze dutaye Burundi tukidegembya tugataha umuntu akabona yuko umubanyi afise amahoro ayo niyo mahoro nyakuri nayo kuvuga ngo amahoro ariho hariho abantu bagorewe hanze y'igihugu batabona ryari bazotaha jewe mbona yuko aho niho twari dukwiye gushimikira tugahera ngaho mbega murazi yuko mu Burundi izo mpunzi ubu baravuga ko bashika hafi ibihumbi amajana ane izo bintu ngira kuva Burundi bubaye nitwari bwaronka abarundi bati igihugu cyabo bakamara bangana gutyo bakamara n'igihe kingana gutyo kandi n'ubu tutazi n'igihe bagiye kumarayo izo rero bizova kuri abo banyepolitike bizova kuri abo batwara igihugu bashobora kuvuga ko ari mu mahoro bashobora guhindura ya ngendo yo kuvuga ko ari mu mahoro bakavuga bati nyabuna turafise mene wacu bagore hanze y'igihugu ni turabe ingene twotora inyishu ubye batahe ico ni cambere ikindi naco kuvyerekeye ibyo biganiro nk'uko umushinga nayo bambaze yaje kwivuga hariho ukuntu kutavugana ukuri abarundi turasingorane twagiye turagira abarundi baricana tugenda turafukafuka dufukafuka gushika ubu rero umenga tugomba gutorera inyishu ku ngorane tugeze huwo ariko umuzi w'ingorane twari dukwiye kurondera ingene turaba tukaraba neza igituma abarundi tutashobora kubahukana ngo twicarane turi abarundi tuvuge tuti aho ibintu byakabereye reka twicarane turamwene twobana mu mahoro haramaze imyaka mirongo itanu n'ukuri abarundi twama muri ibyo muri zuguruzuguru z'ingorane abantu bakicana uko kwicana kuga abanyepolitike hari n'igihe babikoresha ugasanga umuntu ariko aricwa azira ibintu byabaye hashize imyaka mirongo ine mirongo itanu izo bintu ntibitera soni urumva rero
ihambaye cyane bose mushikirije
nuko kuba icambere na mbere cukugiranira ikigongwe n'ibya bishoboka hanyuma abantu tukabona kwicarana ari uko tubona yuko umutima uri hamwe ibintu biriko biraba
ikibazo gihambaye cyane bose mushikirije mushiyantahe inosamba mushiyantahe defense rwema kivuga ko ingwane abarundi bamazemo imyaka 50 zamazagarutse uko imyaka mike iheze ico ni kibazo bakwiye kwiga bakaja ku muzi wacu kugira ngo kanaho baje mu biganiro ntibibe ibintu byo gutora inyishu za kanya gatoyi ariko namwe mushiyantahe inosamba nashaka mugire ico muvuze mu kanya gatoyi cyane bose kubyashikirijwe n'umushiyantahe sengiyumva avuga ibyerekeye amatora hariho n'abarundi bakigorewe hanze duga kwijambo mu kanya gatoyi mushaka no kwishura mushiyantahe erugema mu kanya gatoyi cyane bose duga kwijambo
rero nkuko iko yarabivuze nibaza ko icyo nipfuza kandi nibaza ko na leta y'u Burundi ari gisaba icyo abarundi bari hanze kubotahuka mu gihugu cyabo cyaba jewe kuva numba barundi ariko barataha nta murundi n'umwe ndumva ariko arataha i Burundi ndariko aragira ingorane ngo kubera leta iri kumukurikirana sinzi rero ko ari iterabwoba cyane no buga mu gifaransa prise en otage yabo bantu nako kaguka abanyepolitiki bashaka gushika ku nyungu zabo baguma babwira abantu b'impunzi ngo nibagume hanze nipfuza kandi akamonteye nuko izo mpunzi ziri hanze amahoro ya mbere ni mutima nta mahoro bazokwigera bahabwa n'abanyepolitiki nicyo gituma n'ayakamo k'abarundi bari hanze mu bihugu duhana imbibi botaha mu Burundi hanyuma leta nayo ikagerageza uko ishoboye kose ikabatunganiza mu byabo mu mutekano no mu mahoro kugira bakire mu byabo atangora atamuntari abari urwara hama abanyepolitike nabo tuvuga tuguma dushyirako nibagende bicare hamwe hanyuma batahuka i Burundi kuko ejo amatora azaba mu 2020 kandi babaho batabaho aya matora abarundi bariko barayategura nicyo bituma nipfuza yuko nabo botaha hanyuma leta ikaraba ingene itunabo nyine ishobora kuborohereza kugira biyamamate twebwe turacyafite n'Imana kuko nta n'uwo babuza gutaha hariho ibindi bihugu kugira ngo uravuze ngo ushaka gutaha ejo agacaka kuvuga ati ahubwo ni uriya n'indege tuca turayimanura twebwe abarundi nibadakoreka neza umukuru w'igihugu yabiciyemo n'abari ku butegetsi yabiciyemo abarundi bashaka gutaha nibataye mu gihugu cyabo abona badashaka gutaha nibaza yuko bashobora kuba bafite imboza ikindi nacyo nashaka kuvuga nshaka guhereza nuko ibiganiro byose bitegerezwa kuba mu Burundi biteza kwisunga agateka k'abarundi kandi bakamenya ko n'amategeko ateza gukurikizwa ntuzoza ubuza no kubera ibiganiro byaje amategeko y'u Burundi arenga nibaza ko amategeko y'u Burundi nkakujya no muri presidence ya conseil de securite babivuze de 48 bivuga yuko umuntu wese yagirizwa n'icyaha ateza kuba ategerezwa atashobora kumva ko ariko arajya imbere bamusenye ibyo biganiro amategeko ateza gukurikizwa.
Tubibutse inshuti mwese ko muri kamara bandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika turi kumwe na Leonard mwiwe neza.
Alo
muratwumva Leonard, murafite ikibazo? Leonard muri hehe?
Ndawumva.
Muri hehe?
Ndawumva neza, ndi Mishiya mu ntara ya Cyangugu.
Izina ry'ikirundi ninde?
Bizimana.
Bizimana, murafite ikibazo icyumviro duga ku ijambo?
Ni igitekerezo mbona notanga imbono muhuza yuko byaba byamugoye kubera leta yase yuko baganira n'abagize kudeta bajya bagize kuditavuga bati natwe tutaganiriye ntacyo mbona nta kuntu bizogenda neza mu Burundi none rero mubona jewe nuhanura nka leta mbona yuko yoganira bose mukapa akabumvikanisha ababwiye leta ikemera yuko boganira bose niho umuntu umunyagihugu yotora kandi tende nayo bataganiriye bose nta kuntu ubona hanyotuka ibiganiro byaraheze byose abagize kuteta bataganiriye nta kintu mbona biraba bipfuye nkaho mibeka nayo yarabyase kandi niho mukuza byamunaniye yabonye ko akuyobya byamuzase ngaho
egome
murakoze
Leonard reka murakoze Leonard reka Vital Bambanze mbwira icyo muvuze ko bishikijwe na Leonard mukanye gatoye cyane gose
ego na kumugambe na mbere mbere ko nja ku studio Leonard ashikirije magoma kubaza ko uri mwiko ku majambo imwe n'uwacu bano arikarashikiriza kuva kamera mbere ho bakwanza tukumva ko kugira ngo ibintu bigende neza n'ukwanza kumva ko abandi ari abantu nk'abandi kabaha agaciro mbere tw'umuntu akamuvuga uko ari kuko tujye turitana ba mwana kenshi na kenshi nicyo usanga bizana ingorane kuko yaba uwahunze cyangwa uri mu Burundi bose n'Abarundi icyiza ni uko rero ubwanero bwibera mu Burundi cyangwa hanze byo ari biza gutora umuti w'Abarundi bose kuko dutanga kuvuga ngo akagufanya politiki cyangwa bariya usanga ari byari bito kuma muri y'amashyamba atuma tutazo kumva ko bene wacu tuteza kubana naho tuba dufite itandukaniro rimwe rimwe amakuru rero nawe navuga ati ni cyo bamwe bavuga bati aba tugira uruhara mu gushaka gusenya imitego tubiganira handi ngaruka nyine abantu iyo bamaze kugiranira amatati ni kuraba ko atawitiramo abo baganira ahubwo ko ari kuraba ibibazo bafitanye kugira ngo batore umuti urama nk'uko mavuze kuko tuasanga inshuti zanjye
ego me inyishu ngufi ngufi Ildefonse Rugema Ildefonse
umunyagihugu yarashikirije icyumviro cumvikana kandi natwe niko tubibona tubona yuko leta abatwara ubu botezura canke bakagira ico bahebye canke bakagira umukuru w'igihugu tukamusaba ahubwo yuko yo birengera akagira ikigongwe aho nshatse kuvuga iki abo bita yuko bashatse gutembagaza leta yiwe bakicara bakaganira uko hariho igituma abantu bagiye mu barabara bakiyamiriza iyo manda ya gatatu urumva rero abo nibo bakwiye kwicarana bakavugana
Ildefonse muri ko muvuga ko abagize uruhara muri kudeta bakwiye kwicara hamwe n'abanyapolitike na leta y'u Burundi
icyo nshatse kuvuga ngaha murazi neza yuko leta uko urumva uko iriho ubu urumva byagiyemo impari bamwe baracavuga ati mwatwaye mutabifitiye uburenganzira urumva abandi nabo bakavuga ati uho kugwanya iyo manda gisa n'icaha mwakoze urumva baragirizanya umwe wese mu ruhande rwose baragirizanya ati bo wakoze ibi nawe wakoze ibiri urumva nicyo gituma tubona neza yuko izo mpari zo bo kwicarana bakubahukana bakicarana kuko nta murundi aciriwe urubanza rwo guhera hanze ibyo nibaza yuko barakwiye guhindura ingendo nshatse kuvuga ngaha leta itwara niyicarane na bose niho abarundi abanyagihugu babona ati babanye politiki bari bafise ibyo bapfa bariko barumvikana tubira turonka amahoro mugabo hagize ukumigwa erega biragoye umushinganyi nkundikije uramurabona neza yuko iyo habaye abanyagihugu bagiye mu barabara bakavuga ati iki kintu ntitugishaka jeho nibaza ikintu coba no kugira ati nimwicare nimuze tubwire icyo mushaka gushikako mugabo kubwira umuntu ngo numa canke nguhere hanze ivyo nibaza yuko nta nyishu no kuri irama twatiriko turaronka nibaza yuko ababagiye imbere arabo harabagize kudeta turazi yuko harabafunzwe mugabo ivyo umenga biragoye kugira tumenye neza uwagize kudeta n'utayigize urumva harabari hanze bagirizwa kudeta harabari hagati bagirizwa kudeta ibyo byose biratuma abanyagihugu baje batumva neza
egome akanya murakaje ko ari huta reka duhe ijambo
ikiga ibiganiro n'udashaka kubyiza
reka duhe ijambo inosa bano
kuri ibi nuko hoba nira abantu bakicarana bakavugana ukuri
mushika na ibano namwe muri cyo muvuze ko byashikijwe n'umunyagihugu Leonard dugakwijambo mu kanya gatoya cyane
cyo nibaza yuko kuvuga ngo leta yicarane n'abagize kudeta nuko yaje kuvuga ngo umukuru w'igihugu yagiye ikigongo rero n'ikigongo uragisaba akaba ari abagize kudeta bagasaba ikigongo nibaza ko icyo mu buzima turimo urundi ko tubuze naho mu buzima bw'umuntu wese gusaba ikigongo birabaho bishobotse agasaba ikigongo umugabo rero nibaza yuko nk'uko nabivuze amategeko ateza kwe nta namwe ku isi abantu batatse gutembagaza intwaro yatowe n'abenegihugu baza kwicarana ngo ngwino bakabasiga amashugwe ubutungane burakora nta namwe byigeze hari abantu badacike leta y'u Burundi mugabo batigeze bavuga bati dutembagaze leta mugabo bagacisha mu izo nzira nk'uko bagiye bamwe bakavuga ati tugiye muri manifestation turiko tubyerekana abo bari bafite n'icyo batoza gushyikiriza abo leta irashobora kubumvira ikavuga ati ibi turashobora kwicara hamwe tukayaga mugabo umuntu aje gutembagaza ku ngufu ubutegetsi bwatowe n'abenegihugu jewe mumpe igihugu na kimwe cyo ku isi ibyo bintu byabaye abarundi rero mukaba mushaka kubiba ahubwo mushaka kwanguraja n'abandi mushaka gutuma n'abandi ejo naho abo bandi boyaga batitana ejo abandi bazoza tureka dukubite ku ndeta leta irahari dosi tubabarira amakunga azoza tugire indi kudeta ibyo biteza guhagarara tukerekana ko inzira yo gukubita amakudeta mu Burundi byahagaze uzogera bizuko ashoboye ko gukubita kudeta amategeko azomuhana abo rero bari kwavuga ngo twicare ngo abantu bicare n'abakubita kudeta niba da yuko ari ukwankuraja abantu dusubire mu nzira twasezereye ibyo ntibishoboka kandi kigira kabiri nasaba kubabwira ati ahubwo nitwaza turarondera abakozi bibi mu Burundi bose kugira baje baraza hama bicarane na leta ahubwo nabise rwagati niba barondere baje bicarane na leta bayage hanyuma turabe icyo bashaka gukora nibaza yuko abafite bya politike basaba gushikiriza bitaye bibasha kuyaga n'abari ku butegetsi bo kwicara bakabiyaga nabo mugabo abashaka gusubiza abarundi mu bihumbi nibaza yuko ibyo bintu birandenge ahubwo n'umukuru w'igihugu niyumva atise icyo kigongo aragitange anata umukuru w'igihugu mugabo nacyo bagisabye cyangwa abarundi bakabagira ikigongo mugabo nibazaho ngeza jewe nibaza ko ibyo bintu bitabaho nta namu bigeze bakwita
ati wibutse nshuti mwese ko mutumwa abandanya kumviza radio ijwi rya Amerika turi kumwe na Sylvestre Sylvestre muri weneza muri hega Sylvestre
nade ikindi ro cyane nade navuga n'ukuri abantu abakwise kudeta bakoreye guhanwa kuko igituma bakoreye guhanwa kudetwara iciye nta kudeta ihari yo gusenyera urwego rwitorewe n'abanyagihugu yatowe n'abanyagihugu ibihugu byose byaremeze yuko ata kudeta ryabayemo yatowe bikuru none abo bashatse gusambura u Burundi amakudeta yakozwe mu Burundi yaciye amariya Abarundi ahubwo byarononye ibyononekaye ni byinshi ubu nta kudeta twongera kwicisha mu Burundi nanjye ndi mpunzi zihari mu Bugande ariko sinemera abasomye inzego z'igihugu sinabo bashyigikira nanjye ndashyigikiye ko abo bantu boza mu rukiko hanyuma bakera icyo bakoze abo bakagira ikigongo abarundi bakabagira ikigongo cyane bakabahana nicyo cyumviro cyanjye nanjye
murakoze Sylvestre duga ku ijambo mushyira nawe Vitale bambanze
Cyera sino jamu muze munzira ku aven ba Sylvestre ko baravuga kuko kamera mbere ho barazi ko umukuru w'igihugu cy'u Burundi ari umukiristo akunda gusenga kandi n'ubu ari mu gikorane igitega kuvuga rero umukuru w'igihugu atodera ikigongo abashatse kumutembagaza ku butegetsi ndibaza kuba bari baramubeshera kuko ndibaza ko batanu bacije ku byo atodera ikigongo kandi ndashima wavuze ati abagisabye kigirwa cyane baza ko kugira ngo bantu mu mahoro n'umutekano hari ibintu bimwe bimwe tuteze kwibagira mbere kunywana no kurikurirana ya trafic hari n'umugwi bashizeho bavuze kubera ibyagiye birabakera muri kahise byatumye nashaka igihugu kiba kigeze hari cyaciye mu nzira zitari
egome
aje rero ngo rero kugamira mbeho abantu twekumva ko dufite gamira mbereho umutima w'ubuntu kandi umutima w'ubuntu dufite ni gutandukanya n'ibikoko kandi ibikoko nibyo mwenge kiena bavanga rikinye kuri indi cyanye igishe kuri indi ariko undi baza ko byahindutse abantu ahubwo nokuraba ico bakiza cyane dukumba aho uko bavuga bati ana kuko nuko sanga twamaranye abarundi
defense rugema il defense rugema hariho abantu benshi bavuga ko kudahana ari byo byatumye Burundi bushika aho bushite muri iki gihe abantu bose akoze ibyaha badahanwa ico ntigishura kuba ikibazo gihambaye cyane rwose umuntu yihweje n'ivyo n'ivyo byashikirijwe n'umushya na Leona
egome ico ni kintu nico kibazo washaka nyamukuru mu ngorane zagiye zirashikira Burundi murazi kuva umugani wa Ndovyo wa Sole agandaguye abamugandaguye ego barahanywe ariko murazi vyagiye birakurikira abishenge ndandumwe murazi yuko urubanza rutacitse neza bataramenye imyene vyagenze byagiye birakurikirana murazi yuko mwene wona kwa gasore umwami Ndize Karori yagandaguwe agandaguwa n'abandi barundi batari bake o yarishwe araheranwa nta uzi ingene byagenze abandi ba president abandade barishwe nta uzi ingene y'urubanza rugeze ibyo byose mu gihugu twerekanye yuko turi bakaruhariwe mu kwica ntihabi nkurikize je nibaza Burundi ngira ibyo drapo turayitwara ahantu rero bashoboye guhuha ukabakica ubutwara igihugu agaherano nimumbwire ingene umunyagihugu bomureka izo rero nizo byagiye biraba nibyo n'ubu bibandanya mwama mubona ukasanga umuntu yishwe bamutuye kwibarabara ukamenga ni ibintu bisanzwe urumva rero izo ndiko ndavuga sindiko ndavuga yuko bagombye gutembagaza leta batuhanwa ivyo siko ndiko ndabivuga mugabo nidufate ingene iyo kudeta yabaye aho mumbabarire mu mpakanya gato ndabisigura iyo ijya kudeta iba kudeta nk'izindi kudeta abonya abayigize murazi neza yuko bishikanye base gusesa amaraso izo bintu niko byagenze nituje ngaho ngo dufate ngo kwari gutembagaza leta ku nguvu bagwane usha kwa nyuma ibyo siko byagenze
muri ibi bihe bushya na ino sa
muramba barira aho n'ukuri abarundi bavyumve muramba barira kuko ico kintu tutakivuganye neza abarundi hakazoguma abantu bagirizwa kudeta bakagirizwa kuzohera hanze y'igihugu bakagirizwa kutazotaha mu gihugu ibyo o bizotuma ingorane n'ubu zizokwamaho
kubuza abarundi gutahuka mu gihugu cyabo ni kibazo kimwe kandi kibazo gihambaye cyane rwose ariko muri iki gihe ntawuvuga ko kudeta naho iyo bimeze gute ari kudeta nziza mushyirantahe Defense Rugema ndabona akanya katujanye reka duhe ijambo inosa mu kanya gatoyi cyane rwose bano mu gihe cyo muvuze kubyashikirijwe na Sylvestre asa n'uvuga rumwe na mwebwe ariko mumare mufate umunota umwe gusa turafite umuntu wanjye turi
ndiri nibaza yuko ibyo Defense ariko aravuga ndiye ahubwo ndatangaye kubona umurundi ashobora kuvuga ngo bajya abantu bari abana beza bari baje kugira ikintu cyiza nta kudeta nko kubivuze iba nziza njye nibaza yuko ubutungane buteza gukora hanyuma abari mu biganiro aba batu bashobora kwicara mu biganiro bakayaga abarundi bakica bakayaga bakajya hamwe bakayaga ibibubakiye byabaye kugira barabe ko ibyo bintu by'amakudeta bitosubira nibaza ko ariyo nzira nziza abarundi bicare hamwe aba ibiganiro byabereye mu Burundi ujya mugweye wasevere ukore hanyuma ukuri kujya habona hanyuma icyo nashaka gushimikira ko cyane nuko n'ukuri kose abarundi bagire amahoro kwanza mu mitima atatera bwoba abanyepolitiki ariko bagira abari hanze ndabasabye bagira kigo kavuga ati tutaye mu gihugu cyacu turabe ko ibyo leta itwemerera ari byo kuko amahoro ahari hanyuma abana babagwanya leta avuga ati reka tugende tuvugane nabo hanyuma turabe ko twokwitegura amatora turabe ko babene igihugu bya byumviro byacu bifite bashobora kubishyira imbere kugira turabe ko natwe imigambi yacu ya politiki twoyishyira mu ngiro n'icyo cyonyine
mbona
ibiganiro inzira bizotuzanya byose nuko abarundi baronka amahoro
tubibutse inshuti mwese komunika murabandanya kumviriza iradiyo ijwi rya Amerika turi kumwe n'umunywanyi Lionel mwiwe neza
amahoro centra ra mukicenda ku icyo cy'America namahoro namwe
namahoro muri hehe Lionel
ego ikitumbura amahoro ndi
izina gikirundi
ndayizeye
duga ku ijambo murafite ikibazo icyimubiro
ego cene ngintererano ni ngintererano kuko urabona kuva mu 2015 novuga abanyepolitiki bakuma bavuga ikintu kimwe kuko urabona n'ubu nta kintu na kimwe abanyepolitiki we kurakora kubwira igihugu cacu gitera imbere urabona ibihugu byo muri kano karere ni igihugu cyonyine cy'u Burundi kiriko kiraja gisubira inyuma cyane twebwe nk'ugwaruka urabona ko ata kintu na kimwe ku mpande zose yaba ba muri muvance yaba muri opposition radicale bariko barakora kugira dushire gutera imbere no kuvuga iki no kuvuga nta banyepolitike twe dufise bariko bakina politike kugira bateze imbere igihugu bariko bakina politike kugira bateze imiryango yabo imbere bariko bakina politike yuko uwavuga yuko adashobora kwemera amatora yavuga ati jewe nzoja nzofitura ubutungane bushobore kuntunganiriza urabona ibyabaye muri Zambia kwa yajame yajame yaramaze imyaka 22 ku gihugu ariko abanyepolitiki batavuga rumwe ntibamutinye ngo bagire imyigaragambyo bavuze ati reka tugire koalisyon tugukure kuko bari basufite wa presenta imbere y'abanyagihugu ariko urabona ha mu Burundi urabona ko atakindi kintu barimo urabona imyaka 2 iraheze abanyagihugu barimo fukine ntangere abanyagihugu bamwe barahunze kuburyo abanyepolitiki bitwa ko babona kure badashobora kubona imigenderanire iri hagati y'ireti hari n'aka karere aka karere igireti hari aka karere karayembe nibyo batashobora kubona ushobora kubona umukuru w'igihugu ashobora kuva mu gihugu agafata imodoka akagenda mu gihugu cya Tanzania akabonana na mugenzi we bakavugana mu gihugu cya Tanzania agahaguruka agashikiza ijambo abanyagihugu b'Abarundi akavuga ati mu Burundi hari amahoro iyo hatabaye amahoro uyu mukuru w'igihugu ntabaje ngaha n'imodoka ariko abo banyapolitike ibyo babona bose sinzi ko babona obudo leur ne sinzi ko babibona reba ariko guhendanya ku gihugu cyacu Burundi reka uje cyacu Burundi cyangwa cyuraho yavuga ati mu 84 bakiri n'abambuza makungu mukuru abona no munsi ko twasuba inyuma nk'ibirenge kera abanyapolitike ntabwo ari abanyagihugu abanyapolitike rero bikubita gashifreme biyumvire bakine politike bagire maturite muri politike
ego menda bona kanyaga tuzajya reka tubaye ijambo abashyana ko atumiye
abanyapolitike bashobora gufasha igihugu ariko babe abanyapolitike bashobora gufasha igihugu
Lionel reka duha kanya abatumire bakwishyure kuko ndabona kanya kagiye mushana Vitale bambanze inyishu ngufi cyane bose umushikirijwe na Lionel
bwamera mbere ho kuvuga ko abantu bugabanye kuvugana gashavu mbere bagaca bagiza nk'abantu bakabafatira mu kifunga benshi kuko umwe n'abacuriye nari ndumva ko afite agashavu ariko yakagabanya ko avuze ko abantu benshi babona hagufi cyane kandi bakora inyungu zabo ndibaza ko afatite mu kifunga tubari byo ko hariho Abarundi bakunda Burundi kandi kimwe nacyo nuko hari abantu ha runtu kandi nacyo gituma hari imigambwe myinshi twagiye muri demokarasi tuge muri demokarasi rero umuntu arashyikiriza icyumviro cyiwe kandi nateza kukizira nimba hariho abari mu migambi cyangwa iriya kandi hakaba hari ibiganiro twese turatwara ingorane ahubwo
niwe
wese washyigikiye arabe ko twotera intambwe kugira ngo dushikire amahoro arama
Idefonse Rugema ku cyumviro eka nyagashavu nkuko bambanze abivuze gashikijwe na Lionel duga ku ijambo
ego me twebwe uko tubibona tubona yuko n'ukuri ni navyo duhe dusa n'abahereje ko nuko abanyepolitike n'abatwara abanyepolitike harimo abatwara n'abagwanya intwaro bogira icyo barekuranire hanyuma bakaraba ingene bokumvikana arabagiriza kudeta bakagira ikigongwe arabagiriza manda gatatu bakagira ikigongwe gucyo Abarundi niho babona neza yuko tuzoba dutanguye intambwe yo gushikira ku biganiro bizoduha amahoro arama
egome mu
rero
sozera mukanyaga tamasoro
namashyo aha rero tukibutsa Abarundi cyane cyane bari mu hagati mu gihugu ntibabone yuko no kuri amahoro ariho mu gihe hariho bene wabo bari hanze bagore
ariko moshi yantahe
ayo mahoro bazoyaronka neza ruko Abarundi bose abashatse gutaha batashe mu gihugu
inosa mu kanya gatoya cyane ngose amasegonda 40 mu gihe cyo muvuze kubyashikije na Lionel duga kujamo usozera
ibyo Lionel yavuze nibaza ko atawe yihenda abanyepolitiki bateza kwijya kara bakaraba ko ibyo bari kubarakora ikora ku neza ya bene gihugu icyo ni ikintu gikomeye cyane hanyuma bene gihugu nabo bateza kuraba ko batari ko barahendwa rimwe na rimwe n'abanyepolitike hanyuma bagafata inzira iyoranye mu bagatora ibyo abanyepolitike bashikanye babashikirije bijyanye n'icyo bifuza aho niho tuzoshika ku mahoro naho kuza ngo babatamike ijambo nibaza ko atari byiza
mushyanahe inosabano turagushimiye cyane rwose kubyiyumvira mwashikirije muri kiganiro mushyanahe Defense Rugema nawe turagushimiye cyane rwose kubyiyumvira mwashikirije turagushimiye mushyanahe Vitale Bambanze turashimiye abanyuwanyu bi radio ijwi rya Amerika bose batereye bagashikiriza vyumviro n'ibibazo vyabo. Turashimiye engineer Suleiman yadufashe mu buhinga bw'ivyuma, tukaba kandi dushimiye na Innocent yadufashe kugiranya ikiganiro. Turabashimiye mwese mwakurikiranye ikiganiro. Mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.